Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Ikaze mwese muteze amatwi radio Inzamba gateka kawe ngingo zigiza makuru kuri wa gatandatu iteke 18 rusama umwaka wa 2022 nizo zizi nakashavu kubadanda zabo mu ntara ya Muyinga bagiriza abajejwe intwaro ko batoza interano ku nguvu y'amafaranga yo kubaka ibiro byo ntara abakozi bishiramwe na TEL ntibari hebura ko iryo shiramwe rishobora kunagugwa baherutse kwandika berekana ivyo kogwa ngo bishoboke igabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu kitubwira uruhombo leta igira biciye kubahawe uruhusha rwo kwinjiza ibintu mu gihugu batarishe amatagisi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
kaze mwese murano makuru amafaranga ari hagati ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 yatozwa ku nguvu n'intwaro mu ntara Muyinga anaba kabagenewe kubakwa ibiro vy'iyo ntara imyidogo ikaba ari myinshi kwa dandaza abakorera ku mugwa mukuru iyo ntara bababazwa nuko ariko harakora igikenye bakanavuga ko batigeze bagirishwa inama kubijanye niyo ntererano n'inkuru ya Beni Axelakana
iyo ntererano iriko yakwa badandaza n'amashirahamwe atandukanye bikorera utwabo iri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 nk'uko bamwe muri abo badandaza babimenyesha ayo mafaranga akaba yashinzwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo atawe agishije inama nk'uko iryo soko ryacu ribandanya ribivuga abadandaza bakabona ko iyo ntererano ataho itaniye n'agahahazo kuko ngo bwa mbere batigeze bagishwa inama ngo bagire ico bashikirije ku gitigisha amahera boronka bafatiye ku bukene buri mu gihugu ubugira kabiri icerekana kandi ko ari agahahazo nuko usaba intererano ariwe yishingiye igitigira abadandaza botanga ubwa gatatu nkuko bibandanya bimenyeshwa n'isoko ryacu ako gahotoro kabonekera mu iyugagwa ry'amazu y'idandarizo ku badandaza batashoboye kuri ayo mahera kuko atamahigwe baronka yo kubareka ngo bayarondere baze bayatange bayaronse abatangishwa iyo ntererano ku nguvu bakanegura kandi umukazo w'imbonera kure n'abandi bayoboke ba CNDD FDD fatoza ayo mahera abadandaza ikana ayo mashirahamwe bagatera kama buramatari w'intara ya Muyinga ko mu gikorwa nk'ico hokora inama n'ingingo kuri ico kibazo radio Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone Jean Claude Barutwa nayo buramatari w'intara ya Muyinga agirica shikirije turamukena
tukiri muri iyo ntara nyene komine ya Muyinga iriko ikoresha uburyo bushanye n'amategeko agenga ukurisha ikori ry'agataka ku ngo zarengeje ikiringo cyo kuriha umushingwamanza Jean Bigirimana avuga ko amategeko ategekanya ingene hatangwa amahadabu kubarengeje ikiringo batarinze kunyanga agateka ka kiremwa muntu tukurikira umushingwamanza Janvier Bigirimana
mu mategeko y'u Burundi cyane cyane amategeko agenga byo gutoza amakori muri rusangi canke amakori ya komine hariho uburyo bukoreshwa kugira ngo amakori ya komine canke amakori y'igihugu ashobore kwishuzwa iyo yatebye gutangwa muri ibyo rero bikubira kogwa n'abarongoye cyangwa abakozi ba komine Muyinga harimo guhonyanga amategeko kuko mu bintu bishobora gufatwa mu gihe umuntu atishuye amakori abagize umuryango abana abubakanye n'ubaheranye amakori abo ntibashobora gufatwa ngo bafungwe cyangwa bafatwe uko ariko kose ngo nikubera amakori atarishwe nakamara maza rero yuko abo bajejwe intwaro bashobora gufata umwana bakamufunga ngo hari umuntu aheranye amakori ikindi naco twokwibusa nuko amakori y'umuntu ayaheranye ibifatwa bishobora kuba amafaranga umuntu atunze bishobora kuba ibindi bintu umuntu afise ko uburenganzira mugabo nta na rimwe uburenganzira bw'umwana bwohohoterwa mu kumufunga bamuziza amakori umubyeyi yatarishe tugasaba rero yuko abajejwe intwaro muri iyo komine canke mu ntara ya Muyinga bokwikubita gashi bakubahiriza amategeko agenga iby'amakori bakareka guhohotera imiryango kuko umuntu naho yobaheranye kirazira yuko afungirwa idenafitiye umuntu ari we wese nta muntu ashobora gufungwa ngo nikubera aheranye ibyo byo byose ayo mafaranga baheraniye commune na mafaranga commune ifite uburyo bwategajwe n'amategeko ashobora kuyishuzamwo ibyo biriko birakogwa rero ni ibintu binyuranye cyane n'amategeko tugasaba yuko abajejwe intwaro bakwikubita gashi bakarekura abantu bose bafunzwe muri ubwo buryo maze mu kwishuza ayo mafaranga babaheraniye commune hagakurikizwa amategeko.
Tubibutse ko mu isekeza ryo gutoza amakori y'agataka komine ya Muyinga irimwo abakozi bayo bafata abana bakuze canke umukozi wo mu nzu bakabagira imbohe gushika nyine urugo aboneke. Mu buraruko bw'igihugu nyene itoni 27 zikawa yumye zarashikirijwe uburongoye ikigo c'igihugu kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikawa odeka kuri wa gatanu. Iyo kawa iherutse gufatirwa mu mihana yo ku musozi Kigume muri komine Gatara akaba yayishikirijwe n'umushikirizamanza wa Repubulika mu Kayanza. Abantu batanu barahagaritswe kugira bagigwe ko amatohoza kubijanye niyo kawa. Idona Jamari ndabashinze.
Izo kawa zakuwe mu mihana indwi yo ku musozi Kigume zone Ngoro muri komine Gatara hakaba hari ku munsi wa gatatu w'indwi abajejwe intwaro bafatikanije n'igipolisi bagize igikorwa cyo gusaka mu mihana cumi yo kuri uwo musozi yari yatunzwe ko urutoke. Mu mihana indwi rero niho iyo kawa yahavuye itogwa itekeye mu mifuko 396 ikijyanwa muri imwe mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye rya Ngoro. Muri iyo kawa akaba harimwo yavuye ku matonorero y'ikawa nk'uko vyavuzwe na Izahaki Ningabire umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza n'indi yasegwa mu mihana nk'uko hafatanywe n'imashini zitatu zakoreshwa mu gusiyo kawa. Ariko rero gusiyera ikawa mu mihana bikaba bitemewe n'amategeko kandi n'abadandaza batacemerewe kugura ikawa yumwe nka kera. Ku bwa Izahaki Ningabire umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza na Remichi Shahayo buramatare w'iyo ntara bavuga ko iyo kawa yoba yagirishogwe mu mahanga mu kinyegero. Ari naho kuri uyu wa gatanu hafatwa ingingo yo gushikiriza iyo kawa umuyobozi mukuru arongoye ikigo c'igihugu kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikawa odeka. Bamwe mu banyagihugu batashatse kuvugira kuri mikro ya radio Inzamba agateka kawe bakavuga ko iyo kawa bahitamwo kuyisya bakayiha abadandaza kugira bikenure ngo kuko niyo bayishoye ku matonorero bahabwa amafaranga intica ntikize kandi akaza atevye ata kinini akibavuna. Ikindi bavuga ngo nuko imwe muri iyo kawa yagugwa abatware bo hasi babizi ariko bakirabira hirya. Umunsi iyo kawa ifatwa hari n'abagabo batanu bafashwe muri bo babiri nabo yafatiwe mu mihana iwabo batatu nabo nabarongoye amatonorero y'ikawa bikavugwa ko bafashwe kugira bagigwe ko amatohoza y'ukumenya aho iyo kawa yavuye n'iyo yari guhava ishogwa.
Inzamba amakuru tebandanize kwishiramwe Onatel biracashoboka kunagura iyo shiramwe iryo gutumatuma nako amakuru ivyo bigasaba ko leta ifata ingingo zidasanzwe mu kugena indongozi zishobora guhangana n'ibihe iryo shiramwe ririmo. Ariko iryo nagugwa rero ntiryosiga inyuma ineza y'abakozi. Izo ni bimwe mu by'abakozi ba Onatel banditse bavuga ko byoshobora gufasha kunagura iryo shirahamwe. George Nimenya
abakozi b'ishirahamwe Onatel bavuga ko ishirahamwe ari rya leta ko ritegereza kuba ico leta ishaka. Ku bwa bakozi ba Onatel ngo iryo shirahamwe rimeze nk'umugwayi ariko umusego yari rikwiye gutabagwa byihuta.
Onatel ishirahamwe rya leta riba ico leta ishatse bimaze kwikira cyambere kora nuko leta yubona ko byihuta cyane igikorwa cyose ufata ikadafata yihuse cyambere nuko yirwadirira abarongozi abayobozi badasanzwe kuko ntabwe ko iri mu bihe bidasanzwe ubuyobozi bukomeye bushobora kurikura aho rigeze bigakorwa nk'aya muto ushoboka ntahandi ntaba benshi ibyo ni kera ikindi gukora ni ukurondera ubwihuta bukomeye cyane udasanzwe nawe nyine ukarabira hamwe igituma hoteli yagize ngaha.
Abakozi bavuga kandi ko umuti wose wotogwa kugira ngo ishyirahamwe hoteli risubire gukora hoshirwe imbere ineza abakozi aho kwamara ntaryo babataka umwikomo ngo nibo batumye ishyirahamwe rihomba.
Mu byerekeye amagara y'ibitungwa harakwiye ko haba ingingo y'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gukinga no kugwanya irandagata ry'indwara y'ibitungwa izi ku izina rya fievre de la vallée du rift ariko kamo kakaba ari ak'ishyirahamwe RCP ry'abarundi bahamagarira abantu kuba intungane aho ni nyuma yaho iyo ndwara itanguye kwibonekeza mu ntara z'uburaruko araheze indwi hafi z'ibiri mbere y'uko ibonekeza no mu zindi ntara babona amatari bafatikanije n'abayobozi b'ubworozi mu ntara umwe wese afata ingingo yiwe ni nkuru ya Pierre Gahungu.
Buramatari yafashe ingingo bwa nyuma ni uw'intara ya Mwaro Colonel Gaston Gasanzwe. Iyo ngingo ikaba yashyizwe ahabona kuri uyu wa 27 Rusama 2022. Iyo ngingo itegeka iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa bigizwe n'inka, impene n'intama kugira birinde ko ibitungwa byo muri iyo ntara navyo vyandukirwa. Baburamatari bandi bari bamaze gufata bene izo ngingo zikanashika aho zibuza kudandaza inyama no gutegeka ko igikoko cishwe n'iyo ngwara gihambwa. Ishirahamwe RCP rikangurira abantu kuba intungane risaba ko ubushikiranganji bwofata ingingo ikurikizwa mu gihugu cose nkuko bisabwa na Jarve Nibigira icegera c'uburongoye iryo shirahamwe.
Biravye umurindi ingwara ifise birasaba yuko hoba umugambi w'ubushikiranganji bw'ubworozi hamwe n'ibidukikije kugira ngo bashobore kugwanya iyo ngwara. Benshi batuma umuntu asaba yuko hoba iryo tegeko rifatwa canke izingo zifatwa zofata urwego rw'ubushikiranganji kugira ngo bibe ari ingingo iraba ntatandukanye kandi ari ingingo ifashwe kumwe ifise intumbero imwe. Kinyeje kandi nuko umuntu yasa yuko horondegwa incanco kugira ngo bashobore gucanca gukingira ibitungwa bitarafatwa kugira ngo bashobore kugwanya iyo ngwara.
Iyo ngwara yaramaze gufata intara za Kayanza, Kirundo na Ngozi mu buraruko, intara ya Gitega na Karusi mu ntara zo hagati no mu ntara ya Cibitoke no mu gisagara ca Bujumbura mu bumanuko bw'igihugu. Kubw'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'imiburiburi inka ijana nizo zimaze guhitanwa n'ico kiza nkuko vyamenyeshejwe mu itangazo ryashizwe habona n'ubwo bushikiranganji mu ntango z'ino ndwi. Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubworozi, amenyesha ko ubushikiranganji buriko burakorana n'abahinga mu ntara zose kugira bafashanye gukwirikiranira hafi iby'ico kiza.
Nkuko vyama ku munsi wa gatandatu murakurikira ikigabane ku isoko, uno munsi igabane ku isoko kiba kijanye n'uburusho buhabwa abantu binjiza ibintu mu gihugu bitarisha amakori, ivyo bita exoneration, burenga kure cyane amafaranga aba yabigenewe mu yategekanijwe gukoreshwa ku mwaka. Josine Kazi
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Amafaranga leta igenera abinjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori yabandanya duga. Akarorero amafaranga leta yakoresheje mu mwaka w'2020 ushira uw'2021 amafaranga yagiye mu binjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori angana n'imiliyaridi 157 z'amafaranga y'amarundi mu gihe leta iba yategekanije miliyaridi 18. Ubwo busumbasumbane bukaba buhagaritse umutima abahinga mu by'ubutunzi aho babona yuko leta ihatakariza ibitari bike mu butunzi. Noneho kugwa iki kugira amafaranga agererwe ico gisata ntabandanya b'umurengera? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na Josine Kaze ndabahaye ikaze. Yishura ku bibazo by'abashinga amateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 usama uyu mwaka. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien de Hokubwayo yabonesheje ko bigoye yuko leta itegekanya neza amafaranga agenerwa abinjiza ibintu mu gihugu batarisha amakori. Emile Nibasumba wa Radio RPA yarakurikiye ico kiganiro aratubwira mwido nido.
Umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi mu nama nshingamateka, umushikiranganji w'ikigega ca leta yawishuye ko hazokongerezwa inguvu mu gutunganya ibijyanye n'amakori n'amatagisi ahebegwa bakura ibintu hanze kugira ngo angane n'ayaba yategekanijwe. Naha yategekanywa ari miliyaridi 18 z'amarundi mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushiru w'2021, ayo makori n'amatagisi yahebwe yararenze miliyaridi 157. Ni hafi inchuro 10 ayari yategekanijwe. Ayo mahera akaba yagiye ararenga urugero rwategekanijwe kuva mu 2015. Kuri uwa mbere ariko arasigura integuro y'ibwirizwa iraba ingene leta yakoresheje uburyo mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushiru w'2021. Umushikiranganji Domitien Ndihokubwayo yavuze ko bigoye gukurikiza ibiba byategekanijwe mu bijyanye n'ayo makori n'amatagisi ahebwa. Kuva mu 2015 igice kinini cyane cy'ayo makori n'amatagisi ahebwa na leta bita exonération mu Gifaransa yahebewe abikorera utwabo bita investisseur privé mu Gifaransa mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushiru w'2021. Abo bagwiza tunga bigenga bakaba bonyene bahebewe imiliyaridi zirenga 127 157 zahebwe na leta muri uwo mwaka.
Fosendi Kumana muhinga mu by'ubutunzi ntaje umunwa kubgiwe ibijanye n'ubwo burusho bikwiye guhagarikwa hamitegeko ritunganya ibijanye n'amakori rikabanza rigasubirwamwo. Mukurikire yari kuri mikro yabagenzi bacu bo muri television Renaissance.
Ibijanye n'ama exoneration tukuvuga ko arakamara maza muri iki gihugu cy'Uburundi. Barakunda kuvuga ngo ama exoneration ngo atangwa ngo kubera ngo abantu ngo borohereza ngo bagwiza tunga. Oro ntaja muri byo kohereza bagwiza tunga menshi agenda mu bindi. Naye agiye mu bitongo kohereza bagwiza tunga usanga batagenda ngo barabe neza icari karakora. Nabo bigira bagwiza tunga ugasanga ni ba abantu bafite ubutegetsi ahana hariya b'abanyepolitike baba tegetsa kura ku rubigize ngo nabantu bagwiza tunga niyo masosiyete bagwiza tunga ngo ngutegeza ngo hari imodoka ngo uzana ngo ari imwe ngo ikintu ngo uzana kubera ngo uri umushinga amateka ngo uri umushikiranganji ngo uri iki ngo uri mu general ngo utegeza kuzana ngo utari shikuri. Ibyo ugasanga abantu ariko barabira ko amakori imwe rimwe ugasanga ni benshi. Umuntu akiha egzonerasiyo ngo ni uko ari ikemabanga agasubira kwiha yandi egzonerasiyo ngo yoroheje kubera ari umugwiza tunga. Amategeko atanga ama egzonerasiyo ni menshi aribyo ngo ni za obera arabibona ngo api yacitsa debi yose mutanga egzonerasiyo. Hariho umushikiranganji ngo bikega cyare arashobora gutanga ubwiwege niba navuze ngo n'amategeko bikarutiriza oya hama rero nta transparency ingene ibi gukorerwa mu muco hakaba na evaluation mbega yagiye muri zonarasizo mirenga 100 za muri zonarasizo igihugu cyungu kiki mu myaka 5 wasanze ari miliyari 10 n'ayandi y'amarundi araho onye ngo amaze kugenda ngo na zonarasizo ukarindira iyo investisima yabaye ukarondera ubwo buzi bwatanzwe ukabura mugabo ugasanga leta agahombo kari mu leta ni kanini. Amashuri hamwe nta ntiyubatswe neza abana biga bicaye hasi abanyeshuri baronke bourse ugasanga ni ingorane niki mbwahariya nawe ubwo amaexonerasiyo y'imiliyari 100 abo kaja kari kadahagaraye ngihurishura kuvaho kiri nico gituma dusaba ko amaexonerasiyo banza guhagarara yose ahandi leta ituma isi ubuvasiyo niko bavyita leta itoza amahera twese tugatanga amakoni uwishaka gufasha ikagusa ubuvasiyo.
ishirahamwe rijejwe gutoza amakori Aubert rirekana imigwi itandatu isanzwe yegwa n'ubwo burusho bwo kutariha amakori kuzinjira mu gihugu. Umugwi wa mbere ugizwe n'abagwizatunga hagakurikira imfashanyo zo hanze zigenewe leta. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Umugwi wa kane urimo amashirahamwe atarondera inyungu za leta, amashengero n'amakoperative. Mu mugwi wa gatanu hasanga abashingamateka n'abakenguza amateka. Hanyuma umugwi wa nyuma ugizwe n'abategetsi mu gisirikare no mu gipolisi. Ni hano duce dusozera ikiganiro ku isoko cy'uno munsi. Jozin Kazenije nariko ndakibashikiriza, ndabahaye isango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro na huta.
Cari kiganiro ku isoko.
Duhera hereze amakuru yacu kuyandizwe mu nyamakuru muri indwi, ayo nayo tashikirizwa na Alexandre Nyungeko.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'iminyesha makuru muri indwi, dutangurire mu bijanye n'indero. Ukugaburira abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na matomato birafasha kugabanya abanyeshuri baheba amashuri, byandikwa n'ikimenyesha makuru SOS Media. Ku munsi mukuru wahariwe gufungurira abanyeshuri muri Afrika, wahimbajwe mu Burundi ku igenekerezo rya 2024 kuno kwezi mu ntara ya Kirundo, userukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe ifungurwa PAM yamenyesheje ko ibitigiri by'abana baheba amashuri byagabanutse cyane muri ino myaka iheze. Cavuye ku bice 11 ku ijana kija ku bice 7 ku ijana, nayo abahurumbira ishuri ibice byariyongereye byavuye ku bice 5 bija ku bice 14. Ibyo ngo bikaba byatumwe n'uko abana bafungurirwa hamwe hamwe ku mashure kubw'igisata PAM. Muri ibyo bifungurwa haragiyemo ibizinu, ibyo navyo bikaba bifasha kongereza insanganyangaburo. Kubw'ico kinyamakuru, abanyeshuri 670,000 nibo bagaburirwa, nayo ibitigiri ngo bifuza gushika ko bikaba bingana imiliyoni 2 z'abanyeshure. Aya makuru tuyabandanye n'ikimenyesha makuru Burundi ko kiti isuka y'u Burundi ija gukora akazi mu gihugu cha Kongo iharanira demokrasi. Mu rugendo ruheruka kugirwa mu Burundi n'umukuru w'igihugu cha Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yavuze ko urwo rugendo ari urwo kwirabira uko igisada c'uburimyi cifashe mu Burundi. Yaratembereye iferme ya Bugendana mu ntara ya Gitega, ferme ya Buringa mu ntara ya Bubanza, hamwe n'ikigo Iraze kijejwe ushakashatsi mu bijanye n'indimo mu bihugu by'ibiyaga binini bigize ishyirahamwe CPGL, ari byo Burundi, Rwanda na Congo. Ku bw'ico kimenyesha makuru, imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bijanye n'uburimyi ni ya kera. Abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke barafise inshuti ziba muri Congo, barafitiye amatungo muri ako karere gatwarwa n'umwami yamuka mu Burundi. Mu mpera y'ikinjana ca 19 ku bakoloni b'Abadagi hari umugambi wo kugwanya ingwara yo gusinzira bita maladie du sommeil mu rurimi rw'Igifaransa. Abarundi batari bake baragiye guko. Ikindi ngo nuko hagati y'umwaka w'igihumbi n'1920 n'umwaka w'igihumbi 1930 Abarundi n'Abanyarwanda barajanywe kwimba ubutare mu ntara ya Katanga. Amakuru yanditswe n'ibinyeshamakuru cyasozere ku bijanye n'inkino. Ikimenyeshamakuru iwacu cyandika ko abakinnyi b'intamba mu rugamba bazoroswa agashiruka bute k'imiliyoni 5 z'amarundi n'umwe wese ku rukino bazoba batsinze mu nkino zo gukuranamwo mu kuzoja mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afrika kizobera muri Côte d'Ivoire umwaka uza. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ku wa mbere igenekerezo rya 2023 kuri uno kwezi, Alexandre Muyenge arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, yavuze ko biteguye kandi abakinnyi batowe bazoja gukina n'igihugu cya Namibia bakazokura indege ku wa kabiri igenekerezo rya 31 kuno kwezi baja muri Afrika y'Epfo, ari naho bazokinira urwo rukino rwa mbere rw'intamba ukazokinwa itariki zine z'ukwa gatandatu. Muyembe abandanya avuga ko ishirahamwe FFB ririko riratoza amafaranga kugira ngo banezereze abakinnyi inkino zibiri zabo za mbere intamba zizozikina na Namibia hamwe na Cameroon. Ku rukino rwose zizotsinda umukinnyi umwe wese kazoronka miliyoni 5. Burundi bukaba buri mu murwi umwe na Namibia, Cameroon hamwe na Kenya. aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose nkabifuriza kugira weekend nziza naho buta
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba.
Amakuru twabateguriye aniho agarukiye turakengurukiye mwese mwateze abiri mugire ijoro ryiza.